bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Bivanye n'iyi nzara ndashobora kumuha indaro na ka kanini nari nizigiye akampendahenda amereze nk'ibyo bihumbi 500 uwo miliyoni ntari bwawe ubone ako nari nsigaranye kumbure nka karya asigara ndisubiza nta kari.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komini ya Kanyosha I Bujumbura mu Burundi agaruka ku kibazo c'amatongo ku kibazo c'ubukene kiriko gituma badandaza amatongo yabo. Iyo nkuru co kimwe ni yerekeye igufungura nabi kuvugwa mu bana bahungiye mu kambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ku inama nshinga mateka Afrika yepfo kuri wa Mungu yatangaje ko mu ndwi iza izo kwiheza nimba perezida Jacob Zuma yovanwa ku butegetsi canke akabuguma ko hiyo ngingo isohotse inyuma yuko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Yari yasavye abashinga mateka kwiga uburyo perezida Zuma yokomborwa. Bimwe mu vyo yo sentare yagiriza Jacob Zuma ni kurya ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga ta mu nyungu ziwe bwite. Ingingo ina mashinga mateka ya Afrika yepfo ikaba yitezwe kwa gatatu canke kwa kane. Abimukira bashika ku 300 barayi barokowe ku nkengera za Libya hazari mu bwato babiri bariko bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya. Ivyo bikogwa vyo gutabara vyabere ku birometero 50 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli nkuko bitangazwa n'igisirikare ca Libya gicungera imbibe n'amazi. Hagataho kwa gatandatu habimukira 25 baritavye imana ku nkengera za Libya nyene hari igihugato bwarimwe abashika 150 bwibira mu mazi nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe abiri atabara. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yamenyesheje ko Amerika ishima intambwe Korea y'Epfo n'iya ruguru zateye mu kwemera kuzogira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, ariko akagabisha ko umugambi wa Korea ya ruguru w'ibirwanisho vya nucleaire kikiri kibazo kibangamiye amakungu. Ambasaderi Nikki Haley avuga ko Amerika itazoreka Korea ya ruguru n'umugambi wayo wo kubandanya ukora ibigwanisho. Radio y'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mukanya turaza kubabwira ivyerekeye ikiganiro namenyesha makuru mushikiranganje intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi yagize yemeza yuko amashiramwe 23 yatanguje umugambi iteshwa ute wo guhamagarira abarundi kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Yemeza ko amashiramwe ataki hari ariko tubanze tunyarukire gato muri komune ya Kanyosha I Bujumbura aho ibukene buri ko butuma ababangaho muri iyo komune badandaza amatongo. Inkuru twateguriye numenyesha makuru wacu Diane ndonse akura mu ntara ya Bujumbura mu Burundi.
Imitumba yo muri zone Muyira imwe muyagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura iri muzifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sororezo na Kavumu nigwiriye kwa abantu benshi. Nko ku mutumba wa Kavumu abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo c'imyaka 2. Uwurongoye zone Muyira Gedeo Mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegere gisagara cha Bujumbura vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota. Ariko rero ivyo bifise ingaruka kumvukira zaho ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima
mugabo mvivanye n'iyi nzara ndashobora kumuha indaro na ka kanini ari nizigiye akampenda henda amereze nk'ibyo bihumba 500 uwo muriyoni ntari bwawo bone ako nari nsigaranye kumbure nka karya nasigara ndisuza nakari zembone ikintu cyari gikwiriye nuko leta ikuye kuraba ikurikize bwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumbure amashambu kare bamwe bamwe twaragena ningaho mu gipatri tukarima ngaho umuntu yoshira nk'ibitegwa 10 mugaba abapatri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitongwa zabari inka tukumba kuhateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagaca bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragira mu biharage ugasanga bamaze guteragira mu kibingo nduvuga bakubira ko atari ngo gi wawe ari tongo ryawe ibyo byose bigatuma rero inzara igumigwira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara byo mu bihugu bitaratera imbere ariko kandi akabona ko ingorane ihagaza hanini kukutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura umuhinga ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ari yo nkwezi nyamukuru y'ingorane
izo ziba ingorane kuko mu gisagara takazi gakwiye kariho kuko yaba igihugu cari ko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yari itongo ryiwe cangwa yari parcelle agasigarana kantu gatoya agasigarana kazu abamwo utwo dufaranga yagurishije yo parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise nakazi kabayabaye kubera igisagara kiko kiratera imbere arashabwira ka restaurant kasaba kazi yakubaka kararizamu akagiriki ariko ubu ivyo vyose biragoye
uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuri rigwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma ndere katurimwe bikadusi integere be kubwivyo mirongo kuri imana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none we warufise ico ukora rero zikacho kigutunza rero wakora utwufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva numbe amba haragana ko kwihangana birangira n'ubundi batatugarukiye amazi yarenze inkombe hasigaye ko natwe bwe dutangura kumena amazi none umva twoba kuma turindiriye uko nyene ngo hanyuma tuzoshike tuve natwe bazavasa ngatwakoze bidakogwa kubera ahebe kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene cyane kubura uko umuntu agira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikibari gisagara nacu geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ntibaheza ngo baronke ngene babaho mu byukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hateza kuba hari akazi hateza kuba hariho urudandazwa hajya urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukene buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye ku bukuru tudufaranga ari utwagashahara turonse gutyo ngende ngure agafuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agafuko k'amakara mbike kuko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri zingorane turimo usanga ubu butike bwarugaye
uyu muhinga abandanya avuga ko izingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamiga isagara cha Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi Kayanza na Rutana I Bujumbura Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
nyuma yaho ku munsi wa gatanu amashirahamwe 23 adakiranira ivyicaro vya politike mu gihugu c'u Burundi atangurije umugambi witwa teshwa ute ugamije guhamagarira abarundi kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu c'u Burundi bwemeza ko ayo mashirahamwe atakibaho mu kiganiro yahayamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'i Bujumbura umwunganizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja yavuze yuko usivye kwa ayo mashirahamwe kicemewe ahubwo n'uyu mugambi atashingire ufise ibindi kuri no nkuru twari bazamenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ico kiganiro.
Amashirahamwe 23 yatanguje umugambi wo guhamagarira Abarundi kwiyamiriza umugambi wo kwemeza iminyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro rishasha kuwa gatanu z'ukwezi kwa mbere 2018. Niyo yatumye Terence Nahiraja umwunganizi w'umushikiranganje intwaro mu gihugu hagati atanga ikiganiro kubamenyesha makuru. Nahiraja yemeza kwa ayo mashirahamwe atabaho mu gihugu cy'u Burundi, eka ngo naho yoba abaho ngo nacyo avuze ngo kuko ari make ufatiye ku mashirahamwe yigenga arenga 700 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Nubakarokayo tuvuga tutazi mu bushikiranganje 13 muri ayo 33 yanditswe rwandiko, hakabaho nayandi ashika atanu asanzwe yarafuswe burundu, hakabaho nayandi ane asanzwe yarahagaritswe ikuba bya mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga n'amashirahamwe atakibaho muri make nagana bibutse yuko nyine icyo gihe cy'2015 twari dufite amashirahamwe arenga 6,605 mu Burundi. Ubu dufite amashirahamwe arenga 6,005 ayo yari kubakorera mu Burundi. Uharuye kubarenga 6,005 nuko yari kubaserukira ubusa n'ibice bitatu icyo bitatu sivile mu Burundi. Nibaza yuko muri demokarasi murazi yuko igihambaye, mbega ko tutumvira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abeshi aho bashize. Sindibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byo ubuza ko igihugu kibandanya.
Ukibazo cy'ubwoba leta yoba ifise kubijanye nayo mashirahamwe mu gihe yemeza ko ayo mashirahamwe atanga uva afise. Terence Nahiraja yishuye ko naho yafuswe abantu bayagize bakiriho.
Eh, ni ukuvuga yuko ntibikeho mu bw'abantu barabaho ishirahamwe irapfa mu bw'abantu bacha bafasa ibyo none, kandi ibyo by'umuntu akiriho bigumaho cyaka bisigarana abandi. Nico gituma twagombye gukebura Abarundi tubaho umuco arashaka guca mu zindi zira zukonona naho ibyo bayita kibaho byo nibisanzwe abagumutsi bamaho.
Kindi uyasanzwe avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yagize icavuga ko nibijanye n'ibiharuro by'abantu bishwe n'abahunze igihugu byashikirijwe mu rwandiko rwayo mashirahamwe, avuga ko ari kinyoma camba y'ubusa.
Abarundi bishwe ni benshi si 1,500. Iyo abagomba kuvuga Abarundi bishwe mu Burundi bari guhera naho nyine imbere yaho barapfa. Reka duhere aho twibuka aho hagandagwanye n'icyubahiro umuganwa Ludoviko Rwagasore mu 1931 abagandagwe ni benshi n'umuryango wiwe n'abandi barimo baravuga banyu rutwe ibiri byinshi n'ibigaruka ko baravuga ku mpunzi z'Abarundi 200,420 aho baratomora ko bahunze mu 2015. Iki giharuro ukivuze uri kuravanga n'Abarundi bari bakiri mu makambi ahanda bakaruro inakivare mu Buganda asanzwe hari Abarundi tutarajya mu matora ya demiri kenze bahari barafata ibiharuro by'abantu bahunze kera n'abubu bagaca babesha ngo n'abantu bahunze mu 2015 sivyo.
Kuvyasabwe nayo mashirahamwe kw'amakungu eka n'abakuru b'ibihugu mu karere bahagarika uyo mugambi wa leta wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Terence Nahiraja avuga ko ibijanye no guhindura ibwirizwa shingiro vyega Abarundi gusa,
hanyuma kandi bagaca bavuga yuko irihinyanyurwa ngo rihonyanga ingingo z'abakuru b'ibihugu. Ikintu cyerekeye ibwirizwa shingiro sinigeze kubivuga mu kirundi, ni ikintu kijanye novuga n'ubwigenge bw'igihugu. Nta wundi muntu ari kuri we kwinjira mu byerekeye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ejo bundi aho mu Rwanda barihinyanyura sinibaza ko baje kubaza Abarundi cyangwa baje kubaza nyine icyubahiro Petero Nkurunziza. Mu Buganda ngira mwara byumvise nta n'inga irahera sinzi ko babanje kuza kutubaza ko bari hinyanyura. Nibaza rero ko hamashimo n'agasuzuguro cyane n'akagaye kugufata nko kumenga Uburundi si igihugu gifite amategeko cikukiye kandi cigenga. Naho byakabaye ibiro by'inyego by'ibeshingiro si prezida w'igihugu cy'u Buganda cyangwa w'u Rwanda cyangwa wa Kongo cyangwa wa Amerika avuga ngo je shaka kumva urihindura ko cyangwa uhindura.
Nayo kubyajikirijwe nayo mashyirahamwe ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rije guhagarika ibiganiro byari bisanzwe biriko birahuza Abarundi kugira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi. Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko ibiganiro nyezina byarangiye, ariko ngo ntibibuza ko Abarundi bashobora kwicarana kugira bavugane iki cyanke kiriya. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakenuye muti none uyo mugambi teshwa ute ugamije iki mu rwandiko rwasohotse ku munsi wa gatanu w'ayo mashirahamwe yarabisiguye umenyesha makuru wacu umuntu kano kanya ariko akorera i Nairobi muri Kenya Eroje wirika neza yari yaciye ijya nino ivyari muri urwo rwandiko arabitwibutsa.
Ayo mashira hama tangi binuigera kuri bitanu vya tumne gutanguri sekeza yitirete shute. Ichambela vuga nukwe nyanyurwa jibigizwa nshingiro. Lihonyanga jibigizwa nshingiro ubugari yoju Burundi. Amateko ya ndiyo sene nako. Ubugakabila kemeza kuhi nyanyurwa jibigizwa nshingiro. Muburijo litungani jugwe murikino gihe. Liza ngin hamba mnyi yutu igorotko se kukuronde rumuti uinjane gihugu chinji emo. Kuva mihumbibinda chumina katan. Ubukila katatu hayo mashiri hama sigura kumugambi wogu hinyanyu libgizu wa nshingiro uteye kubiri ni manuro hama ningingo vizashi sweko na bako yuhugu vizakarele umurijango umwe buka Afrika ni shiri hama mhuza makungoni. Nisiguri gira kana ya mashiri hama tanga nuko hama libgizu wa nshingiro joramu kari hinyanyu we kubugayo ukudaha nako bandanya gusa sigurindaba Burundi. Ubwanyuma bashize umukono ku rwandika mu mashyirahamwe yasohoye kuri uyu wa gatanu bamenyesha ko gushaka guhindura ibwizwa nshingiro biriko bikorwa hakoreshejwe iterabwoba hamwe n'igikenye aho kuba umugambi wumvikanywe ko kandi uburijwe ko na bose bahamagariye ibihugu by'akarere amakungu n'abafasha Burundi guhaguruka bagafasha kugwanya ico bisu kudahanurwa gushobora gusubiza Burundi mu ntambara hamwe n'ingendo yihirwa ry'ubutegetsi byo muri kahise. Abarundi bose muri rusangi harimo na umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aho mashira hamwe ahamagarira kugarariza umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ari nayo abarundi bategerezwa kugaragarizamo ko bashaka kwibwizwa nshingiro rihinyanyurwa canke bifuza igihushane cavyo mu gutora ego canke oya. Amenshi muri aya mashyira hamwe harimo y'abarundi bari hanze n'aho rakorera mu gihugu hagati ariko ubu yahagaritswe canke yafuswe n'ubushikanganje bw'intware hagati mu gihugu. Amenshi kandi muri yo yari yahamagariye abarundi mu 2015 kugira imyerekano yo kuyamiriza ikingo cha gatatu cha president Nkurunziza. Bamwe mu bayarongoye baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gukorana n'abashatse guhika ubutegetsi kwa 13 ukweze kwa gatanu wa mwaka nyene. Kuitariki ya 12 ukwezi kwa 12 2017 umukuru w'igihugu c'u Burundi yuguruza isekeza ryo gusigurira Abarundi umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwa gatanu uyu mwaka yagabishije abo bose bashaka kuburizamwo kwa murongo tukura kandi ntarengwa. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye. Reka rero duce tubandanya amakuru avugwa mu gihugu c'u Burundi ariko tuyabandaniza muri komine Bukemba y'intara ya Rutana aho umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika mu Rutana Alain Yves Irankunda yashatse kumenya inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza atangiye itegeko yuko umwaka wa 2017 urangira abarundi bose babanye babana biciye mu mategeko aratubwira uko yabisanze.
Kuvaho itegeko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu nimero 1 akarongo karambitse 13 ryo kuwa 2022 nyakanga mwaka wa 2016 rijanye no gukinga no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina risohotse leta y'u Burundi yari yatanze ikiringo ntarengwa cyo gushika igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2017 kugira ngo ingo zose zibanye zitandi twe zibe zamaze kuyandikisha ataco zisabwe. Yamara muri ako karere ka komine Bukemba imiryango ntiyitabiriye iryo sango naho amahimiriza yabaye urutavanako. Bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika barisigura ico vyavuye ko
bifanye n'akaryo tuba dukenye bica bitugora cyane ko kubwo uburyo bukeya bica bituma bitugora cyane tukaca dusanga twakoze ibitari byiza. Aje nivuze uko nzogenda kwandikwa mugabo dufate bivanye nk'afise nk'uburyo ndabona yuko atari kibazo coroshe bivanye n'ubukene umuntu abafise ndahanzwe n'ubukene ariko gusa Imana niyo gusige ndi dushoboza biratugora kubera ucumengo ni ibintu binda guca kure bica bitwara uburyo bwinshi byamavya dushikiye kubona hajya naho mubiri nawo n'ikindi kintu bica bitugora nyine kwihangana be tugasigara turavuga ati natwe yo tumenye tukagira tukitonda bitagishoboka ntako twogira hajye y'umuntu abakenye kanka bivanye n'akajyo aba akenye.
Izindi mvo nkuko zivugwa n'abagabo ubwabo zatumye ico kiringo gishika batarandikwa n'abakenyezi babo nuko bitaboroheye guhitamo. Ni mu gihe usanga bafise abagore barenga babiri nkuko babitwibwirira Rishare Ntezijyayo nabona uko agiye kuvyifatamo.
Cende bana yuko nyine urumva ni ngwa ntaba ufise igihagara yaho uba wandikishije urumva muri leta ntibabizu ndashinyo yese uko nataye umutwe nyine urumva nyine dukaribu ni mikoa, mama yake gizuko utarandu kabisa wanyama tuandu kwa yuko watu yemi dize muri red, tazia kero kunywa mno wa rachi wa makos, wa yuko watu yemi dize bugarambe, tugiendrumbo na hawi kilingo cha abdi, zumba yeye na makos, nema na yuko kunywa menga ni bina yeye bji orashimu guwe rukwe rakume.
Nubwo biruko, bari mangako, induru zozo, dushobora kwaduka, mbere hakaviramo n'ubwicanyi mu gihe hakoreshwa inguvu mu kubategeka kwandikwa butoyi ni kwabibona
kuko barawuciye ngo habana bashaka nkamara kwabibonye n'utuma tugumana nyene kunyene kazobantu kunyene akandirira abana banje neza babanze bongere bacanye nk'ikindi kirimo nk'icyameza 3 cyangwa 4 kugira ibintu bive mu nzira batujane buke buke ntihakora inguvu kuko habana bashaka
abajejwe intwaro muri komine Bukemba kuri ico kibazo bemeza ko hari ingingo bategekanya gufata kugira ngo nihagire umujyango numwe usigara ubanye utanditswe. Salvatore Emerusenge ni mustanteri w'iyo komine.
Kugira ngo tubatumirire kuza kwiyandikisha twacishije amatangazo masengero turongera turabituma bakuri mitumba kugira abandanye mu mitumba bahimiriza kugira ngo bose bashobore kuza gusomerwa ubugeni ubake biciye amategeko ibyo bice bititavye turafise twese ikintu tuvuga tuti mu gusatsa bizu nta muntu uwe azoza gusaba ikintu kwikomine adafise urukaratsi rwerekana kwageze ubugeni kugira ngo baronke bashobore kuza ku bwinshi biyandikishe ntiyagire umwe asigara inyuma y'umugambi kizo dufasha cyane gose mugira ngo dukwize ibitigiri byose bisanzwe bihari byubatse bidaciye mu mategeko asiningo yo kubahotera iyo umuntu abona ndukuko itse bwa mbere n'abereho n'umugambi wa leta twe turabona kenshi bidutera ingorane y'abantu bubatse badaciye mu mategeko amari ibazo hagati mu miryango kuko kitwa matwanose ngaha ingorane zijyanye n'abagore n'abagabo bafite abagore nka batatu ugasanga ari ibazo by'ukuntu n'uwo bubakana ari nacyo gituma umuntu tubasaba yuko kubakana n'umugore umwe.
Tumenyeshe ko ukubana kw'abubakanye batanditswe ari kizira ku butaka bw'u Burundi, ubirenze ko nawe agahanishwa umunyororo uri hagati y'ukwezi n'amezi 3 agatako agatangishwa mande ari hagati y'ibihumbi 100 n'amajana 200 nk'uko tubisanga mu karongo ka 22 k'igice cya 4 kitegeko rijanye no gukinga no gukingira abashikiwe namabi afatiye ku gitsina mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muze kwa hagufi ya maradio rero yanyu higeche saha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo mushobore gukurikira ikiganiro muri isanga cuno munsi. Nari nabiceye ku masonga nkitangura abana bari mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahahungiye bava mu gihugu cy'u Burundi bugarijwe n'ingwara zo gufungura nabi. Humenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Nkuko bigaragara mu ibarura ryakozwe n'abakozi bashinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda mu mpera z'umwaka ushize wa 2017 mu kwezi kwa 12 bagaragaza yuko muri inkambi abana 1,203 bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko aribo bagwaye indwara zo gufungura nabi mu gihe abagera kuri 317 bakigwaye gushika uyu munsi. Ni mubona Remigio uhagarariye ishami rikurikirana abana bafite ikibazo cy'imirire mibi mu nkambi yo mu Rusenda arashima intambwe bamaze gutera mu kugwanya izo ndwara nubwo inzira zikiri ndende kubana b'impunzi zimaze igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo.
Kuva dutanguye iki gikorwa hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2016 niho bimura ico gisata bagikura epfo kuri centre de santé mu Rusenda bakidugana mu nkambi. Dutangura gutanga ibikindakinda mu nkambi kugeza kuva ico gihe kugeza uyu munsi tumaze kwakira abana 2,766. Aba rero 2,766 harimwo abakize, harimwo ababandanya bakira umuti kuko turakira abashasha abandi tukabasohora. Ariko kugeza ubu muri abo bose turashobora kuba dusigaranye nko mu bana bashika ku 317 nibo baba kigwahe abandi nabo twarabasohoye bara. Abana bamaze igihe kirekire mu nkambi nta bikibonekamo cyane ku rugezo rurerure. Nabo dushobora kuba tugenda turonka nabaje mu makombo amashasha bariho bagihunga bushasha.
Imwe mu ngamba zo guhasha iki kibazo cy'imirire mibi, abajyanama b'ubuzima bahagurukiye kwegera ingo zifite iki kibazo cy'imirire mibi bakazigisha uburyo bategurira abana indyo yuzuye, ndetse no gusaba ababyeyi kutagurisha ibiribwa baba bahawe n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM. Nkuko bitangazwa na Bahati Goreti, umujyanama w'ubuzima muri village ya mbere.
Hari abagurisha amataye bakazogera gupokera barayamaze kera bagasigara bapokera bariha. Urumva rero ngaho niho mpamvu inzara ikitera mu nzu babana gacha batangura kugwara. Turabahimiriza ngaha akugira baze biyubara kujya amataye y'abana, tuvuge nkuko bashaka kuguranya bagurishe nk'itaye imwe, tuvuge ari nk'abantu batanu mu nzu bagurisha nk'itaye imwe yo kugira bagure yachonga izirongereza mu byo byo kujya babahereza.
Nawe yo bazigurishije byose
ubu nta bakigurisha indya zose ubu bariyubara. Ikindi dukora turahimiriza abamama bagatera imboga zo kumbuga inyuma y'inzu, bagateraho imboga bakarima n'utwumba bakaza basoroma isombe yo gucira muri bya biharage dupokera.
Nubwo biruku ababyeyi bafite abana bagwaye bwaki bagaragaza imbogamizi bagenda bahura nazo zirimo kuba hari igihe ibiribwa bahabwa byo guha abana bagaragaje indwara ya bwaki bigenda bibura rimwe na rimwe.
Dufite ikibazo yuko ibyo badufashisha byabuze, icyo twasaba nuko boturosa ibindi kugira abana bacu bakomere kugira ubuzima bwiza gushushe. Abana bari bateye bamera neza mu kubasha batera basubira inyuma.
Nimubona Remigio yibusa ababyeyi bo muri inkambi yuko indwara ya bwaki nabo bashobora kwikumira bashingiye ku bwoko bw'ibiribwa bagaburira abana babo.
Turabigisha yuko badakwiye kumenyera kurererwa n'ibikindakinda, kabereka tuti igice cyo cyose turiko turafungura tugomba kubona yuko imfungurwa zacu zirimwo ijya migwi itatu y'imfungurwa, no kuvuga ndema mubiri, ntanga nguvu na sanganyangaburo. Tukabereka tuti mbe none ndema mubiri ziva hehe? Ndema mubiri ziva zirashobora kuva mu bimera cyangwa zikava mu bikoko, ni kuvuga inyama mu bikoko n'inyama, amafi, amagi n'ibindi. Hanyuma mu bimera tubironka mu biharagi, mu bushaza n'ibindi. Hanyuma tukababwira ntanga nguvu tubironka mu muceri, mu bugari bw'ibigori, mu mateke, mu bijumbu n'ibindi. Hanyuma tukababwira yuko na nsanganya ngaburo iva mu bintu by'ibogaboga, amarengarenga, amaepinare, amababi y'ibijumbu.
Bedasengabwo ku Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Another man food is another man poison. Go. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, so oh, you want to shake, oh, oh yeah. Oh God, bless me, bless you. Oh.
Nuko nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turahava dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Tubashimire cyane ko namwafashe akanya ko kutwumviriza, kandi twongere tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Hariho nka muri isanga twamaze kubabwira ni gihe cy'isaha 10. Hanyuma Ijwi ry'Amerika rabashikiriza amakuru atandukanye. Nk'igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Igihe cy'isaha 1 n'igice naho haza kuba hari n'amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. hakaba ico mufise mushaka kutubwira ku biganiro byacu bitandukanye muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Naridiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakoze Macbilia Bero yegeranije amajwi yakoze ingenieur Linas yashikanye ya aho mwari muri yakoze na Eugenie Mukankusi yaraduhagarikiye twemi twifurize kugira indwi nziza ahanje tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.
This another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculating my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Oh God, bless me, bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go will do my best, oh, yeah. Chop the way do one banga, oh yeah. Go, the party don't start, oh. Shall you go love for the matata? Slim daddy, go. I love my life, I love my life, I love my life.